mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Tubandanye tubashyikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi. Mugiye gushyikirizwa nanje Aloyizi Bigirimana.
Hajya n'umuntu ajya twarabutoye tudasabye Imana ngo imukomeze. Ndababwira gutora ni kimwe, gukomezwa n'ikindi kintu. Turahamagara kumusengera, tubere ngaha nyene kumusengera, gushima kwe muduhaye mugaa kumusengera bwo Imana imukomeze, muhamagara meza, rimuha ubwenge, rimwubuke ukerebutse ububasha n'ubushobozi.
Uyu ni Perezida Nkurunziza asaba Abarundi gusengera Evariste Ndayishimiye yatoye ngo azomusubirire.
Ni kandi akanyamuneza kabirya kuko uno munsi twisize ubundi bwiza buvuye mu nteguro y'Imana ku Burundi. Imana yaraye ibikoze.
Iyo nawe ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'umugambwe CNDD FDD, yatangajwe n'umujwi Seni ko ari we yatsinze amatora. Hari ejo aho umugambwe CNDD FDD watangura igikorane cyo gushima Imana. Mu gihe umugambwe CNDD FDD uhimbaza iyo ntsinzi, umugambwe SNL wo uvuga ko bitararangira, wahisemwo kwitura ubutungane uvuga ko wibwa amajwi. Mu Rwanda urukiko rukuru rwaraye rwegetse kuri Ntaganzwa Ladislas ibyaha bya Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu 1994 aregwa. Aya n'andi makuru ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ugume ku maradiyo yanyu. Duhere ikiganiro iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mushyikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Turakuramukije Aloyis namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Umuryango w'umwe mu nkozi z'ikibi zicuruza abimukira yishwe muri Libya, barateye abimukira mu gisagara cya Mizda, wica abimukira 26 b'aba Bangladesh n'abanyafurika 4. Iyo nkuru yatangajwe na leta y'i Tripoli ku munsi wa 4. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira rimenyesha ko abo bimukira bishwe barashwe ku munsi wa 3 mu kigangara abimukira bugaranirwamwo mu gisagara cya Mizda. Iyicwa ry'abo bimukira ryerekana ibibazo bacamwo muri Libya, aho uruhagara rw'ubwicanyi n'akajagari byatumye imigwi y'inkozi z'ikibi zigira ubucuruzi bw'abantu zihakorera ata kibazo. Leta y'i Tripoli ivuga ko abimukira bari bishe umwe mu bacuruza mu gisagara cya Mizda hafi y'umugwa mukuru Tripoli. Ivyo bibonwa ko vyatumye umuryango wiwe wihora wica abimukira 30. Ko yine inkuru yerekeye Afrika, umuhora ukina imiziki Apple Music uzotangura kuvuza umuziki kuri radio muri Afrika. Umuhora ukina imiziki watangaje ku munsi wa 4 ku iyo programme y'umuziki izotangura ku munsi w'Imana. Iyo programu y'umuziki zoba igizwe n'indirimbo zigezweko n'indirimbo zikoresha ibikoresho by'umuziki vya kera zikundwa n'abantu benshi mu karere ka Afrika. Hazoba harimwo ubwoko bw'umuziki bwa Afrobeat, Rap, House, Kuduro n'ubundi bwoko. Kapi avuze imiziki mu biteramo akongera agafasha abacuraranzi gutunganya indirimbo yavukiye mu gihugu cya Nigeria ni wazoteramisha iyo programu y'umuziki isaha imwe izoba ukwindwi itashe. Kapi avuga ko iyo programu izoserukira uturere dutandukanye twa Afrika kuva mu burengero gushika mu buseruko no mu buraruko gushika mu manuko. Abacuraranzi b'umuziki bo muri Afrika bashoboye kumenyekana cyane hanze y'akarere ka Afrika, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza mu myaka ya vuba. Abacuraranzi nka DJ Black Coffee wo muri Afrika y'Epfo na Davido, Burna Boy, Tiwa Savage, Wizkid na Mr Easy bose bafite amamuko muri Nigeria babandanya kumenyekana kurushiriza, bakaba bamaze kuba abacuraranzi bo ku rwego rwo hejuru cyane. Tuve mu karere ka Afrika dukubitire hanze nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bashavuye baragize imyirekano umunsi ugira 3 ku munsi wa 4 nyuma yo kw'igipolisi cishe George Floyd, umwirabure mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiriro yarabandanije kwaka umuntu umwe arapfa mu gisagara cya Minneapolis ku munsi wa 4. Ni nyuma ijoro rigira kabiri ry'imyerekano y'abantu bashavujwe n'icwa rya George Floyd yari mu minwe y'igipolisi. Abari mu myerekano baratanye mu mitwe n'igipolisi barasahura bongera baraturira amamangazini mu ijoro ryo ku munsi wa 3 ryashije ku munsi wa 4 gisagara cya Minneapolis. Igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'imipira kugira gihagarike ivyo ariko irononekara. Iyi ni myerekano irategekanijwe ku munsi wa 5 ku rupfu rwa George Floyd. George Floyd yari afise imyaka 46, ni umwe mu birabure batari bake muri Amerika bishwe n'igipolisi mu buryo budasiguritse. Uzi impemu inyuma yo kwamaze iminota 5 mu polisi amupfukamye ko Floyd ntiyasubiye gusaganya yarajanywe mu bitaro aho yatangajwe ko yitavye Imana. Peter Moore ayoboye ishyirahamwe rijejwe gutabara Comité International pour la Croix Rouge mu rurimi rw'Igifaransa yatangaje ko ibitero inshuro 208 bifitaniye isano n'ikiza cy'umugera wa corona byakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza by'ubuvuzi mu bihugu 13 bitandukanye kuva mu kwezi kwa gatatu. Ivyo bitandukanye n'impundu n'amashi byakomewe abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitari bike mu ntumbero yo kubashimira ku gikorwa cyabo cyo kwita abafite umugera wa corona. Pierre Moore yatangaje ku munsi wa gatatu ko abakozi bajejwe amagara y'abantu bakogwa ku bitero bagaturubikwa ibibanza by'ubuvuzi bigahigwa bya bakozi n'ivyo bibanza bikenewe cyane muri iki gihe. Amenyesha ko igitigiri nyamukuru c'ibitero byakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza by'ubuvuzi kiri ejuru cyane y'ivyo baharuye. Naho mu Bushinwa, umugambwe wa gikomunista w'ico gihugu wemeje ku munsi wa kane umugambi ugenewe gushira mu bikorwa amategeko ajanye n'umutekano mu ntara ya Hong Kong. Umugambi warongereje icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongera utuma haba imyiyerekano mishasha ku banya Hong Kong bafise ubwoba ko intara yabo igiye gutakaza ubwigenge udasanzwe yari isanganywe. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe wo mu Bushinwa National People's Congress ryemeje uwo mugambi amasaha make y'inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye uburyo budasanzwe zari zisanzwe zikoranamwo n'intara ya Hong Kong bwari butandukanye n'uko zikorana n'Ubushinwa. Ivyo bizotuma iyo ntara yakwa inyungu yari ifise mu bijanye n'ubudandaji n'ubutunzi.
Urakoze Fidele kuri aya makuru iyo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyumvira mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi naho ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi. Kuva kuri uyu wa kane kugeza kuri wa gatandatu, umugambwe CNDD FDD waratunganije mu ntara ya Gitega igikorane c'iminsi itatu. Icyo gikorane citiriwe icyo gushima Imana yakoze ibitangaza ironse uwo mugambwe intsinzi mu matora aheruka. Perezida Nkurunziza yamenyesheje mu kucugurura hanini ko abagumyabanga ba CNDD FDD bosengera ugiye kumusubirira Evariste Ndayishimiye.
Ibyo nzambaye intsinzi indirimbo dushimagiza Imana nizo byarangwa kuri uyu wa kane mu gikorane cya CNDD FDD ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Perezida Nkurunziza amenyerewe cyane kwigishiriza no mu bindi bibanza harimo amashengero yagarutse ku bintu bitari bike harimo icy'ingenzi kubwiwe.
Amasengesho nkora mutima ku Mana n'amasengesho atunganije n'indongozi mu gukenguruka ivyo Imana yakoze. Ega mwo kwibaza yego twarakoze Imana ikora n'abahizi kandi twarakoze. Twaragize kampanye, twaragiye mu matora, muriruka, muragira gute, murikoba. Mwarakoze mugaye imana dashize ku kidodo byose yari kugwa mu mazi nibyo cyangwa sibi turi kumwe ngo iyo uhora hadateramiye igisagara ngo bateranyagira gute bateramira ubusa dushozwa byose n'uduhiki inkomezi uhora imana ushora byose hajya ntumubona hajya twarabutoye tudasavye imana ngo imukomeze. Ndababwire gutora ni kimwe, gukomezwa n'ikindi kintu. Turahamagara kumusengera duhere ngaha nyene kumusengera gushima kwa muduhaye muga kumusengera ngo imana imukomeze muhamagara meza imuha ubwenge imwubuke ukerebutsi ubu asha n'ubushobozi. Iyi minsi itatu mwumve neza ko twaje gushima ibyo Imana dukoreye muga musenge mu minsi itatu musaba Imana yuko yudukomereza abarongozi turaye dutoye na cyane cyane mukuru w'igihugu.
Uwari karasabira nawe ya General Evariste Ndayishimiye yagiranije itorwa ryiwe n'inagurwa ry'igihugu.
Uyu munsi kandi ushitse Imana ihejeje kudusimbisha kanga aho abarundi bahejeje kwitera iteka ryo kwinagura mu gutora mu mahoro n'ituze indongozi nshasha zigiye kurongora Burundi mu nzego z'igihugu na makomine. Ni kandi akanyamuneza kabirya kuko no munsi twisize ubundi bwiza buvuye mu nteguro y'Imana ku Burundi babatambira mana bo mu Kayanza ka Gatarabati twarasenze turumvigwa twarasenze turumvigwa twarasenze turumvigwa none Imana none Imana irabikoze Imana yarayibikoze
yes sir. Utogushima yoba yitu wande Utogushima yoba komoka kwande
Mugisa bicho cyo imana yandi makoraniro ibijanye n'ikiza cha corona cy'ubwari gisi muri kino gihe ntizigera bihara
tuturashimira igimana dukoreye amatora meza umutekano mukaja kurima mu kimbura mugira ama cooperative mukarima mu kimbura abandi mukadandaza abandi ahandi byarakwamye byose dukomera shimana yacu ahandi byarakwamye urazi ko urukozi w'Imana ukavugira gutumwa ku telefone umva ramahoro nta kintu kinezele nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana akurazi gusohogwa mu ngoro y'Imana gusa uvuga utumwa ku radio kuri telefone mwumvirize
ivyo Imana yarabiturinze mu Burundi tuvuga ubutumwa
azarani
ugushaka mu isoko uja gutandaza ugushaka ntabundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana ikiganza c'Imana kiri ku Burundi ku Barundi umuhezagiro w'Imana ubwisha w'Imana
bijya biza byose bavuga bica mu muyaga none umuyaga w'i Burundi Imana ibutunganije neza nibihite Tukome na mashimana yacu. Noise ndabona ngaho mwebwe. Hari numwe yambaye agahobera bunwa ngamwe. Ntira kambaye nga. Rukambaye nga. None mubaye iki? Tukome na mashimana yacu. Imana ikora ibitangaza nukishinyira intahe. None mwebwe mvira ko musumbye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze ukaraba. Amazi canka amasabune atamana irimwe byose n'ubusa.
Ekana ndayishimiye asanga bidasanzwe.
None raba Imana nyene yaraziriye n'ikiza cy'umugera wa corona. Dutunganya amatora kandi tuyajamwo atamutimu simba. None hari kindi kimenyetso dukeneye cyo kumenya ko Imana iri kumwe natwe. Ivyo byose kubera iki? Ivyo byose kubera amasengesho yacu. Uko kwemera siko kwatumye twitunganiriza amatora mu bukene bwacu kandi tukabishobora kuko Imana yari yatwibiye akabanga. Ko hari bizoba ku isi amaso yacu atari bwabone. Haraho twari bwabone indege z'isi yose zihagaze atawukira mu tsundi. Noneho turavyiboneye kandi Imana yarakinze.
Mu bisanzwe ku minsi ya kane heza ukwezi umugambwe Sende DFDD uratunganya amasengesho. Arika korwa mu migwi mito mito mu ngoro z'umugambwe ari kabere igitego ubu ni hafi y'ikibanza kiriko cubakwamwo ikirimba cy'amasengesho cyo mugambwe ku rwego rw'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu gihe SNDD FDD ushima Imana wiginitsinzi umugambwe SNL wa Agatongwasa watsinzwe ukaronka umwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu warayitanze ikirego muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro uvuga ko wibwe amajwi kandi kwa matora yabaye mutunenge twinshi mumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
kutemera ivyavuye mu matora nkuko yamenyesheje bamenyesha makuru nico catumye kuri uno wa kane kumuhingamo kwa Sagato yaserukiye umugambwe Senere mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka akaba yamenyeshwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiza ubwirizwa shingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi uyaserukiye Senere mu matora aramenyesha ivyo afatira ko kugira yemeze ko yasahuwe
Venodo depose notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport aux élections du 20.
Duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego byacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kubijanye n'amatora yo kuri wa 20 kubera twiheje ivyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe. Akarorero haratangwa amakarata y'itora igihumbi kuri rwa rupapuro bita FDE ikagaragara ariko ku rupapuro rw'ivyavuye mu matora ukasanga abantu badashikana 200 ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe
au niveau des résultats ça c'est une preuve suffisante qu'il y a irregularité
muri ivyo birego byashikanywe muri yo sentare rwasamenyesha ko biteye isoni kubona nabitavye imana bagaragara mu batoye
Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
Turafise n'uturorero abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera. Turafise uturorero twinshi ku muzinda ufise abarenga 15 ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane. Twibaza ko seni ifise byinshi byo kutangira kwinyishu y'intonde z'abatoye zitigeze zije habona turananigura abajejwe ubutungane abanywanyi umugambwe SNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma byose bigatuma amatora atagenda neza ku kibazo kijanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro azoca ashiraho intayi ishize rwa Sagaton yamenyesheje ko azunguruza sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afurika y'ubuseruka iri Arusha ntibyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ibyo yishakiye binyuranye n'amategeko hanyuma beshe ko ariko aratena imbere mu bijyanye n'intwaro rusange mwamenya ko inyishu y'ibirego rwa Sagato yashikirije muri iyo sentare yoheza ubwirizwa shingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi 8 Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
tukivuga kuri aya matora mu Burundi umukuru wa seni komisiyo y'igihugu y'amatora aragaye imikorere y'indorerezi z'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mu matora yo mu ndwi iheze kubwo umukuru wa seni Pierre Claver Kazise izo ndorerezi nta bunararibonye zifise mugenzi wacu Eloge wirika neza yarabikurikiranye
rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bazifashemo
uwo ni Pierre Claver Kazise umukuru w'umugwiseni utegura amatora igihe ariko yishura ku kibazo cy'umenyesha makuru yamubajije ku itangazo ryasohowe n'abasenyeri katolika bo mu Burundi ku munsi wa kabiri w'iyindwi bwana Kazise yinze cyane gucisha mu kanwa izina inama y'episkopi ariko yishura ku kibazo yashikirijwe
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri kwe n'ibisanzwe cyane mugabo usigiye dutangaza nuko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabonaguye abandi babonye bimwe twatwibaza turi umuntu yoraba neza akabaza uwo muntu yari ku rubuga kugira musigurire niko twaratangaye mugabo kandi nicyo gituma twatanze no mpanuro ngo bazoshikire abo batumye ubwo bakoze ico babatumye kubera yuko kugira ngo umva ingene abantu bandi bose babona bimwe mugo mugwe wonyine ntubona ivyo muri seni rero mu bisanzwe uko twari twavuganye n'abarorerezi twavunya yuko igihe baje kurorera bazoturungikira ivyegeranyo kubera yuko hari abasaba kurorera kumbure batafise ubushobozi bukwiye
ayo makenga siyo yonyine mukuru wa seni afise
ubu rero nibazana ivyegeranyo tuzoraba yuko turonka nk'akanya dushobora guhura hanyuma duhana hana ivyumvira kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera tora bigenda kuko si cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya si bisanzwe byafise nk'ine bikogwa iyo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo
uwavugwa ni inama y'episkopi katolika mu Burundi abo yatumye nabo ni indorerezi 2716 musenyeri Joachim Ntahondereye arongoye inama y'episkopi katolika yemeza ko bakwiragijwe mu gihugu cyose ku munsi w'amatora itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu niwe yasomye itangazo we n'abagenzi be basinye
naho igitigiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitigiri ibiro by'amatora barashoboye gushika mu makomine yose barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako dufatiye ku byo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano ariko turanegura ibyabaye bishyize kubiri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegenzo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange
musenyeri Ntahondereye anagaruka ku bikuru bikuru abaserukizi b'umwongere w'ekereziya mu Burundi banegura
uguhata abaseru kirabitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi. Iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora. Ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi, mu gutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe, ukwaka abarorerezi impusha zabo n'amatelefone. Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo byavuye mu matora.
Ibitigiri mfata kibanza bizavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aya bashinga amateka n'abajenama amakomine byatangajwe kuwa 25 kukwezi n'umugwisa n'ivyerekana ku mukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yatsindiye intebe ya perezida ku bice 38% n'ibice 72%, nayo wakurikiye Abagaton Rwasa w'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi ku bice 24% n'uduce 19% ku bakandida indwi bari mu ihiganwa. Rwasa yinubiye ko azibwa amajwi kuva kiri mu myiyamamazo yajanye ikirego ciwe muri sentare yubahirize bwizwa nshingiro ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri nk'uko yari yabitangaje. Eroje Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, amakuru yo mu karere tuyabandanirize mu Rwanda. Mu Rwanda, urukiko rukuru rwarayiruhamije Ntaganzwa Ladislas ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu 1994 aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ko urukiko rwakatiye Ntaganzwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose.
Urubanza ruregwa mu bwana Ladislas Ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha barisomye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu gihe bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko. Ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira, bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza. Yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe. N'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha saga tatu. Ufatiye ku gihe bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira, urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose. Ku ikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi, ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine Nyakizu muri perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza: icyaha cya genocide, gushishikariza abandi gukora genocide, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, kwica nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu isesengura rye n'inteko iburanisha, umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri: n'icyaha cya genocide avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi Ntaganzwa yagizemo uruhare, n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu 1994. Maze umucamanza avuga ko Ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide, avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe. Mu kirego cyabwo, ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana Ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Abo batangabuhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye, kuko ngo Mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abara abajandarume abasirikare interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro gusa mu myiregurire ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe bagakomeza kwibaza impamvu batutsi bari bafite izo ntwaro hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe cyahinda anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye abashinjururirwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komire yategekaga ariko ko ntawe yigeze yirashisha ntaganzwa kiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha ntahakana ko muri komine yategekaga habayemo genocide ariko akavuga ko nabo basha yarafite bwo kuyihagarika gusa hakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare rwarwo rwose Ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya asangure rwo hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice byikikije agashingiraho muhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu kumwunganizi wa Ntaganzwa Maître Alexis Musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bakijuririra bwana Radisilas Ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho havuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015 Uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo burumwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye Ntaganzwa wagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye yarusha nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije bose ko ari batatu nta numwura w'umwere cyangwa ngo ajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa aho bagira ubusajwe rya Amerika I Kigali
Chuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara cyo kuri uyu munsi naha tujyarukiye tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tubashimiye kandi Mokubile ya Baro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugira umunsi mwiza mwari kumwe nanjye Aloys Bigirimana
Radio Ijwi rya Amerika Yabai, isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo. Yabai, isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi. Yabai, isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabai, isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakarolero, batanga makuru